Igipolisi cha Zambia cyabwiye ibinyamakuru bikorera muri ico gihugu kumukwabo wo kurondera abatagira ivyangombwa wakozwe n'igipolisi gifadikanije n'abacungera imbibe ariwo watumye abarundi 29 batabwa muri yompi. Igipolisi kivuga ko binjiye muri ico gihugu mu kwezi guheze kwa mbere maze binyegeza mu bice bitandukanye by'igihugu harimo no mu mukuru Lusaka. Josephine Malambo n'umuvugizi w'igipolisi kijejwe imbibe muri Zambia.
Police alerted officers from the Department of Immigration.
Atigi polisi cyahawe inkuru n'abajejwe imbibe ko hari abantu binjiye baciye mu byahumye inzego zibijejwe abandi bidakurikije amategeko. Hati yakugwa iperereza maze abantu 29 byikekwa ko ari abarundi barafashwe. Bagizwe na 12 bafise impapuro z'inzira z'u Burundi, 13 bakoresheje iza Tanzania, ariko twamenye ko ari abarundi hamwe n'abandi 4 batagira icangombwa na kimwe. Bagizwe n'abagabo n'abagore imyaka yabo iri hagati ya 10 na 40. Bavuga ko bariko bararengana baja mu bindi bihugu nka Zimbabwe na Afrika y'Epfo. Ubu barafunzwe ku mvuza yandi matohoza. Muri uko kwezi nyene kwa mbere guheze, igipolisi c'Uganda cari cavuze ko cahagarisa abarundi barenga 20 bari bahaciye bagiye mu bihugu vy'Abarabu. Ishirahamwe ONRCT Weton Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi rivuga ko abantu barenga 50 bafatiwe mu bihugu bitari kure y'u Burundi ari benshi. Mu matohoza yaryo rirerekana imvo nkuru nkuru ziriko ziratuma abarundi baguma bahurumbira ibindi bihugu kurondera y'ubuzima bwiza. Prime Mbarubukeye arongoye iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Ubwa mbere hariho ubukene, ubwa kabiri hakacaba benshi bipfuza ubuzima bwabo ntibaburonke, kubera dusanga by'ukuri ubuzima bwa muri kigo cacu atari bwinshi cyane kandi ababwifuza ari benshi cyane. Imvugira gatatu nuko dusanga muri iyi minsi by'ukuri abarundi cyangwa abarundikazi bipfuza iziya nkaratasi z'inzira bita pasiporo muri iyi minsi biriko biragorana kuzironka kubera imvo zica nk'iziriya. Ishyirahamwe ryacu kibaza ko ibiriko biratuma nyine ubwimukira bwo mu kinyegero bubandanya buba mu gihugu cacu c'u Burundi nuko amasezerano amaze gushinwa hagati y'u Burundi na igihugu ca Arabia Saudite tubona umengo ishyirwa mu ngiro ryayo ririko rirateba gato, kubera tubona ko ata abarundi na bamwe kuva ya masezerano asinywe turumva bagiye gukorera muri ico gihugu, kubera benshi bariko barahendwa n'ababahendesha ducanu turiya dufaranga babatwara muri ivyo bihugu bababeshe babemerera ijuru ryo kwisi mbwatari hari.
Mu minsi heze ishami mpuzamakungu ry'Abanyakanada Justice et Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini ryari ryabwiye ijwi rya Amerika ko mu bakora ubwo rudandazwa kenshi hajamo n'inzego za leta. Florence Boivin atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka n'ubwo rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya ubwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matohoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronke amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Ibi biremezwa n'igipolisi cy'u Burundi kivuga ko catanguye amatohoza kandi ko uzofatwa azobihanirwa bikomeye. Ndetse mu mezi abiri aheze igipolisi carafashe bamwe mu bagirizwa ico caha ku giti cabo. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi yemeje ko bahagurukiye ico gikorwa.
Aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga babahenda yuko bazoca barunka muri ivyo bihugu. Barafise nibigo ngo abahera mu nyigisho bwo harabandi bababwira ko bajana mu bihugu bya Buraya cyangwa bakinjira muri Serbia ngo bakazoruhukira mu Bubiligi. Naganda bamenyeshwe ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni 7 na 13 z'amarundi. Aha rero mu miryango itari mike n'amarira harabagurisha amatongo, harabagurisha ibitungwa, hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazorira.
Nabitigirika none vy'abarundi baja mu bihugu bitandukanye biciye mu kinywabi canke bagurishijwe biramenyekana. Yamara ishirahamwe ONRCT Weton Frere rivuga ko batari munsi 2000 ku mwaka. Pierre Clavier niyo nkuru ku bwijwi rya Amerika.